Ego asubira nkuri kije raporo twara yironse muri leta amatrachija ninyo amatuyira bidisanganira raporo byukuri idakwije ubuhinga buko nani maraporo akogwa kandi ni raporo terekana intambwe yatewe ko mu bijanye n'amahoro n'umutekano ibijanye no kwagira cyangwa akazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi uhereye cyane cyane mu kwezi kwa mbere gushika muri kino kiriringo tuvuga yuko rero iyo raporo yikora yisoma umengo yanditswe n'umunyapolitike hakuri bayanditswe n'umuhinga ariko nkumbe tuturonka kanya ko bisigura neza tugeze Geneve itariki 27 kwezi kw'icenda 2016.
Iyo raporo ariko amatwa dusomira yakozwe n'abahinga bigenga aho muvuga kwiki?
Ego by'ukuri kuko abo bahinga n'abahinga baciye ubwenge cyane bigisha muri za kaminuza bakoze ahantu henshi n'imbere yuko baza icyo bita amaseve umwirondoro w'ukuntu bagiye barabara uturungikiye n'abantu b'abahinga by'ukuri. Kandi utangaje rero ni raporo batuzaniye kuko iyo raporo idashiramwo ibyo leta yagiye irashikiriza n'abandi banyagihugu bagiye bavuga ko bagiye barashikiriza ntibigeze babishiramwo. Twarana barungize turanabereka ati nimugende muvugane n'aba muvugane n'abariya ariko by'ukuri twebwe nawe twaratangiye mu bushikiranganji kuko twagiye twumva yuko bamaze no kugenda n'abanyamigambwe bose bavugwa twarababajije baratubwira ko batigeze baza kubaraba kuko harimo ibintu bisa n'ibiteye amakenga uvuze yuko no ku kiriba cy'umukuru w'igihugu hari abantu bahatoterezwa urumva bamaze kuja kure cyane ariho duvuga rero tuti by'ukuri nk'abahinga iraporo yabaradutangaje ariko abahinga rero abari baje gukora ku rubuga n'abandi bantu hari abantu bari barungitswe babakorera kugira babagire icyegeranyo hama cyane cyane n'ibyo cyegeranyo bakabona yuko bavuga ngo abantu babajije mu gihugu rero harimo dufite bita mu gifaransa la culture de rumeur imwe na rimwe hagiye usanga wihenze iyo bikoze neza ucushiramwo n'ibyo abandi baba bavuze.
Ikintu mwamwibaza cyo cyatumye abo bahinga basohora iyo raporo muvuga ko isa ni y'abanyapolitike ni nk'iki hari ikintu mwinuba cyo bacarabaye?
Twebwe ikintu kidutera amakenga uri kuraraba ibirimwo nuko usanga harimwo ibintu bimwe bimwe ukagaruka ku bijyanye n'abahuza ukagaruka ku yuko wewe nyene nk'umuhinga arivyo gatera akazi na muntu ukavuga ko hakozwe ibyaha by'agahomera bunwa cyane cyane ugashyiramo ko hakenewe senare mpuzamakungu hama mu nyuma ugashyiramo yuko Burundi bwo kugwa mu mugwi ukurikirana by'agatera akazi na muntu mushyiramo mpuzamakungu ni ucubona neza yuko intumbero nyamukuru nkumbure yoba ari iyo ahandi hoho kora raporo bari bagize gukora raporo ya raporo muri kwezi kwa gatandatu ntacisana niyo tubona badukoreye muri kino gihe cyane cyane kandi yako yakozwe n'abantu bamwe ibyo usanga bisa n'ibitangaje cyane hanyuma tukibaza rero yuko nimba atagusamara ngo barabe neza yuko abo bari batumye ku rubuga batabikoze neza tukibaza ko barabonekeje mu zindi ntumbero nkumbure murabona ama politike biragoye bagashaka gusaba tishiramo kashiramo kagafa bishyamo kanakari ya kugira iyi raporo leta y'u Burundi abarundi berekane yuko hariho nyabwoko ariko twaravuze yuko twabisiguye kenshi nuko rero twasiguye tutashoboye kubibona byaroye muri iyo raporo nibyo bitatunezereye cyane n'ahandi ho u Burundi buriteguye kwama bukorana n'amashyirahamwe atandukanye aragerageza akazi na muntu mugabo ntihagire uburenga karindwi ku wundi iby'ukuri bivugwe bishyirwe ku mugaragaro ariko naho kandi ntushyire mu nyuma na Frederic nk'uwuvuze yuko umumama bamukuyemo igitereko ari kwibarabara akagifurizwa ngo n'abantu bahita kwibarabara naho bo warize amashuri abayabaye nawe utaciye mu ishuri utawumva yuko haribwo rimwe na rimwe nk'umuhinga ubukoze raporo atariyo.
Ikintu none leta y'u Burundi igiye gukorana ikihe muri iki gihe?
Twebwe leta y'Uburundi twariyemeje yuko tuzana tusigura tukerekana ukuri kandi twariyemeje yuko ibijyanye n'agateka kazi na muntu tuzobigwanira cyane cyane icyo kintu bagenda bavuga yuko hazabiho nyabwoko leta y'Uburundi mukuru w'igihugu yarabivuze ku mugaragaro yuko leta izokora ibishoboka byose n'uwogerageza kubipima ibyo bintu ntibishoboke. Agateka kazi na muntu si ibintu badutegeka amakungu ni ibintu abarundi bonyine biyemeje biciye mu ibwirizwa shingiro n'ayandi masezerano bashyize ku mukono. Ito tulabuka kutezi mba kati ya kazi na munu kukakingira. Ni hazo giri munu yumba yuko tuko tuzo watuko tulabiko la kuwera. Aba nabali ya wadu wababi kodi. Kandi tukivuze yuko u Burundi. Hivi ndi vihugu wakati ya kazi na munu kwa shua guhunga wana. ico twanka no kucuvuga ni naka yabikoze namatohoza atararangiye hari gihe usanga ufasha umugwi umwe ukawushira mu kangaratete ugasa wose muri risk ni byiza cyane niba ariko baravuga ijya gacyakazi na muntu baze barakuramo ibintu bya politique agacyakazi na muntu nagateka kazi na muntu umugambwe yo barimo ubwoko yo barimo idini yo barimo ica rico cyose abari umuntu agatera kibategeza kubahirizwa babikurije agatera kazi na muntu nje tuvuga kenshi yuko bo bitandukanya ni bya politiki uri kuragaruka kuri bya troisième mandat n'ibindi uri kuragicanga cyangwa ni bya politiki
Martin ni bya bandi umushikanje Burundi ajejwe agatera kazi na muntu murakoze cyane gose kukanya maduhaye
murakoze namwe CDB.